Iyo Santana.
Turumana mubi umutima warawagije nakoze buri kimwe icyo nabonye uri dashima amarira nararise icyo nabonye nujyo nabyicusa mu buvumo bw'abacyama birahira ngo iyo uryamye ni powa gomba nazi ibipapa duwe imihanda n'abaganyoka yo ombesha ngo uzwi na mama wakozaga kandahura ingo buca banika naguhaye umutima wanjye ukina amagapira mwereka abajama banjye nsangana n'umutakuzi be kukunywa nanjye byambera erega byambera yo byambera kukunywa nanjye byambera erega byambera yo sinatuye no hasi mbona kwereka imico mibi unywesha ubuwayi nijoro ukurira igiti nirobe y'agafi abacama bakarya bufiriti if I got another chance nahorera y'amajoro nararaga minga abacama bagasarura ukankoza hirya hino bikarangira nashya uko naje sinakurema amagatima ngo awugiye uzagera y'amahoro be ombesha ngo uzwi na mama wakozaga kandahura ingo buca banika naguhaye umutima wanjye ukina amagapira mwereka abajama banjye nsangana n'umutakuzi be kukunywa nanjye byambera erega byambera yo byambera kukunywa nanjye byambera Jump, 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 jump